Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi ni ku munsi wa mbere itariki 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga. Wa Burundi bikuki ubwoko bw'abatwa mu Burundi ntibigeze buhabwa ikibanza gishimisha abatwa mu biganiro bitandukanye bahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Abatwa baravuze kwa masezerano ya Arusha yabakumiye kandi kwa tateko na rimwe riri mu bwiza shingiro ryaba rya kera canke riherutse guhinyanyurwa ribakingira canke ribaha ikibanza gikwiye c'abarundi abatanze abandi barundi muco gihugu. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Vital Bambanze arongo ishiramwe ry'abatwa Uniproba Unisonu pour le progrès des batois, no kuvuga tuje hamwe twiyunge kugira tubone iterambere ry'abatwa. Ariko umushikantahe Bambanze muri iki gihe ari mu hoteli muri Kenya. Hariho ikibazo cha telefone ariko mukanya nibaza ko tumubona ari ku hoteli yamaze gushikaho turi kumwe, ariko hariho turi kumwe kandi n'userukira iryo shyiramwe ry'abatwa Nengo Emmanuel, wewe akaba ari mu Burundi. Muri we neza umushikantahe Emmanuel Nengo.
Muri we neza.
Murakomeye?
Yego turakomeye, turashimira Imana.
Ego mu biganiro twagize cyane n'abaserukira batwa baravuze ukuntu ibwirizwa shingiro mu Burundi bakumira eka ukuntu badahabwa ikibanza bari bakwiye. Mutubwire ubwa mbere na mbere ukuntu mwebwe abatwa bakiriye ihinyanyurwa eka itegeko rishasha shingiro ryasubiwemo mwaryakiye gute?
Ego nkuko mubivuze nyine ngira ngo ikibazo cy'ibwirizwa shingiro ni ikibazo twamye tuvuga guhera kera mbere haba ku masezerano yatandukanye yagirwa mu kino gihugu. N'ikintu tumaze kubona yuko ari ikibazo kinkora mutima ku miryango y'abatwa. Hanyuma rero kubijyanye n'ibyo by'ibwirizwa shingiro nibyo, kuko igihe hashingwa ubwa mbereho umugwi wo kwiga iryo ibwirizwa shingiro ihinyanyurwa ryaryo, nibyo baratubajije mu batwa ko dushobora kurungikayo guserukira kugira ngo nawe abe kumwe n'abandi. Twarashoboye kumurungikayo, hanyuma uwo mugwi uriga hanyuma uraheza wongera ushyikiriza leta iyo itumye kugira ngo leta rero ifate ingingo ya nyuma. Ni nk'uko rero uko mwagiye mubikurikirana nuko twagiye tubikurikirana, harageze aho rero aho iryo bwirizwa shingiro ishigwa imbere y'abanyagihugu kugira ngo bagire icyo barivuze ko inyuma y'ihinyanyurwa ryaryo n'umugwi bari bashyizeho. Twebwe rero uko twabyakiriye n'uko twasanze ubwa mbere hoho harimo agahaze, nk'uko twamye tubivuga harimo agahaze kubera tuba dusanga yuko mu mategeko agenda ashyirwaho mu bisanzwe ubwoko bw'abatwa ntibabufata nk'ubwoko nk'abundi, ahubwo baguma bufata ko ari ubwoko bukiri inyuma kandi n'ibintu bizwi, ariko mugabo buri inyuma ariko ingene bwokingirwa nk'ubundi bwoko nk'ayamoko yandi ahari mu kino gihugu. Kugeza ubu icyo tumaze kubona nuko tukiri kure k'ukwezi kugira ngo abarundi badutegere cyo kimwe n'abandi yuko mu by'ukuri amategeko abashyirwaho azoza dufata cyo kimwe adukingire cyo. Nibyo byashyize imbere y'abenegihugu, abanyagihugu baratora, baratoye ubu turazi ko ryamaze kuba ryaratowe. Ubu rero kugeza ubu hasigaye yaho dusigaye twiyumvira duti mbega tugiye gukora gute kugira ngo nkumbure.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. None icyo abatwa bakora ni ikiye kugira ngo ibintu bihinduke? Ikintu mwakora ni iki?
Ntacyo utubiravye, ntacyo dushobora gukora kuko ubwa mbere hoho turi nk'uko mubizi burya umuntu amaze kuba umuntu atabu ushobozi afise kuko nta bushobozi dufise bwo kugira icyo duhinduye ku bibazo bihari ku buzima ijanye n'iby'amategeko kuko icyo dutegereza gukora gusa cyangwa icyo abatwateza gukora ni ukubandanya ahubwo bitaho ibikorwa cyane cyane byo bafasha nkumbure kwiteza imbere nibyo tuyirimo n'ahandi ho kubijanye n'ibya politike turamaze kubona ho uko atantambwe dufise na ntuyi kuko ikibazo kiracyariho naho mu bisanzwe hariho abaduserukira biri mu ibwirizwa shingiro ariko turabona yuko mu by'ukuri gufatwa cyo kimwe n'abandi barundi ari ikibazo kikiri kure gukure nk'ukwezi kandi uwosoma uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese asoma iryo bwirizwa shingiro acabona neza mu by'ukuri ko ikibazo cyo gufata abatwa nk'abandi barundi ko kikiri kure nk'ukwezi kubera iki kubera abantu zeya bene wacu abahutu n'abatutsi ntibarumva ntibaradutegera yuko turi ubwoko cyo kimwe n'abandi badufata nk'abantu ko turi abantu basigaye inyuma ariko nta kintu tuba mu by'ukuri mu badutegere yuko mu by'ukuri twafatwa nk'ubundi bwoko uko rero niyo ngingo ihari nta kindi kintu twokongeraho ntacyo turi bukore mu by'ukuri ni uko nyine no kuvuga icyo dukora gusa no kuvuga
kimwe mu bintu bihambaye byo tuma muja mu nzego z'igihugu ni nk'ukurungika abatwa mu mashuri icyo kibazo murakiganira nabo murongoye mukabahimiriza bakaja mu mashuri
icyo kibazo ugambireho mu bibazo nyamukuru ishyiramo mpuza abatwaye imiproba gishinze ni hari ikibazo kijanye no kumvisha na cyane cyane leta ko abatwa burunswa amatongo nicyo dukora ni robbing na pedwari nibyo dukora guhimiriza abatwa hanyuma ikigira gatatu kugizanye n'amashure kuko inyuma y'itongo turabye mu bibeshaho umuntu inyuma hano mwa kino gihugu cy'iwacu inyuma y'itongo haza umuntu yize hanini yaturetse bijya byo imyuga itandukanye ariko nicyo kibazo na cyo kandi kiri ku rutonde rugira kabiri mu bibazo twama turi ko turavuga kandi twama turi ko turakora ku bijyanye no kwigisha abana ubu barajayo kandi vrema turashima yuko ijya ngingo y'umukuru w'igihugu yatuma yuko abana bokwiga badatanga uburyo ijya ngingo yari yasahirije yari yatumye ifata abana b'abatwa yatumye abana b'abatwa bijukira kwiga kuko ibibazo byaragabanuka mu icyo gihe naho ibibazo bijyanye n'uburyo biguma bihari ariko ijya yari yatumye twari twayikoreye ko cyane kugira ngo duhimirize abatwa bashobore kuja mu mashuri n'ubu rero ubirabye kuva aho irishyirahamwe ryahajya turi ku ntambwe idasanzwe kuko haba mu mashuri y'intango haba mu mashuri yisumbuye haba muri kaminuza ibitigiri biraduga ku mwaka ku mwaka rero nicyo kibazo dusigaye ko tuguma dukorera ko kugira ngo turabe ko urwaruka rw'abatwa rwokwiga ejo rugaca ubwenge ejo aya mategeko agenda adugira dushyira ku ruhande bayategere gutyo nkumbure ejo nabo bazoshobore kubiharanira ari uko nabo bashobora kubyisomera bakabitegera iyo nibwo rugamba rusigaye ni urugamba rusigaye rwo kugira iki kwitaho indero y'abana z'abana naho dufite icyo kibazo cy'ingene bashobora kuba bashobora kuguma ku mashuri kuko turamaze kubona yuko baheba n'ubundi bariga mugo kubera imvu zitandukanye z'ubukene bwo mu iyo miryango ugasanga benshi bagenda baheba ariko nicyo kintu twama turiko turahimiriza
muravuze ikibazo mushikanaye nengo muravuze ikibazo cy'amatongo ariko abantu banonosoye kahise bavuga ko abatwa ari bo bashitse mu Burundi ubwa mbere ni kuki atamatongo baciye baronka
na ngira ngo nkuko twagiye dukurikirana icyo kibazo kijanye n'amatongo ibura ry'amatongo kubatwa ubwa mbere urabona ko mu kintu bitaho kandi n'ubu ni kupiri ni kintu usanga bitaho ku bintu byo kubumba hanyuma ubwa mbere naho kandi bitaho iby'uruhigi ibyo hamwe rero ni kubumba rero ubwa mbere umutwa aho yaba ari yita ibintu byo guhiga hahize akabona ibikoko biraheze yaca yimukira ahandi akigira aho handi hari ibintu gutyo ntiyigeze yitaho kuvuga ati reka je hahandi jewe ko namaze kuba ndahafise ikibanza akaba ari akarere nkurikirana bimwe bavuga mu gifaransa ngo gukontorora ugasanga rero wewe icyo yarazigamo byari ibyo bikoko biheze akaca yibandaniriza hanyuma bamaze kuja ku kintu kijanye n'umwuga wo kubumba mu myaka yahera mbere je atatu kiri bato ni kuvuga ko umutwa wewe yabumbye iyo nkono yiwe yarashobora kuronka ibimubeshaho gusumbya n'uwo yarimwe kuko yaba ibyo bintu byose akeneye byaba izo ndya zitandukanye z'ubwoko bwose yarabironka kandi bakamusanga muhira ivyo rero byagiye rero kubera itituka y'uwo mwuga kubera ibyo bahingura atacyo bikivamo bagiye rero babiheba uko hanyuma baranduruka nyine basanga nta n'amatongo ahari hanyuma rero abandi rero banafata inzira yuko ahubwo nayo matongo bamwe bashoboye kuba bayafite kubera batabyitaho cyane bijya byo kuyarima benshi mbere ugasanga bafashe inzira yo kuyabanyaga n'ubu rero nicyo kibazo gihari n'ubu n'abafite utwo dutongo ikintu cya mbere nubabwira duhanganye nacyo dufisemo ingorane abatwabo nk'aha i Burundi ni kijyanye n'imanza z'amatongo yabo ubu dusanga kenshi bavuga bati barayagurishije ngo bayagurishije intama zapfuye cyangwa ibindi bintu utundi tu amafaranga adafashe ibyo rero n'ubu rero kubera abatwa n'abari ko arabona ko amatungo ubu ariyo aribwo buzima ubu rero n'ubundi rero nibyo bibazo turimo nahandi rero bagiye bayatakaza uko amatungo
kimwe mu bintu abanyapolitike cyangwa abanyagihugu bakoresha kugira ngo bahimirize abanyapolitike gufata ingingo zifasha imirwi yabo ni nk'amatora muraja hamwe mukabwira abatwa ko mutazotora abanyapolitike badashira imbere nka politike kuteza imbere abatwa
erega abatwa bari mu migambwe itandukanye kugeza n'ubu hariho ibyo bakunze kwabavuga ngo ngabatwa ntibaja mu ntuze yango ntibaja mu bya politike mu migambwe n'ubu barimwe mu migambwe itandukanye kandi mu byo twebwe tubahimiriza kwebwe burya twe tubabwira yuko hanini yako ukitaho ikintu kijanye no gukurikirana mu by'ukuri mbega unuwe munyapolitike mu by'ukuri yumva neza ikibazo cy'abatwa ingorane turimo ibyo rero turagerageza kubibabwira ariko urazi yuko umwe wese arafite uburenganzira bwo kumenya icyo ahitamwo ariko mu by'ukuri nuko cyo nariko ndababwira nuko kubwi wacu tugerageza kubereka neza ko igihambaye mu byo bakora byose mu bijanye na politike ko bakwiye kuza bavugana n'imigambwe barimwo barabe yuko ari cyo hinduka bushobora gutegera mu by'ukuri ibibazo by'abatwa rero ivyo turabikora turabibabwira turabigerageza kubiyaga hagati yacu ariko ngira ngo kubera mumbure tukiri mu bibazo by'ukuba benshi batize navyo ndabishyiramwo uje usanga rero umwe wese abyakiriye uko abyumva ariko nubabwira yuko mu byo rero tuvugana dukunze kuyaga ibyo biba birimo mu bijyanye na politike na byo nyine
mbega abatwa mushyana n'inengo bavuga iki ku ndyane zimaze imyaka n'imyaka hagati y'abahutu n'abatutsi
izo njyane ahubwo tweho hari igihe burya ngira ngo nk'uko twamatira uko turabikurikirana ni njyane nka twebwe tukiri bato twakuze tuzibona tumva ari izo njyane zahitanye abantu indiri ariko mu nyuma twebwe turiko turaziraba dusanga mu by'ukuri izo njyane abanyepolitike bari bakwiye kuraba ingene zohagarara hanyuma hakitabwa ko iterambere ry'igihugu twebwe rero kugira ngo mu byo niyo bari ko baravuga mu byo hinyanyurwa dufate muri kahise k'igihugu ko boza baravugana ingene aka kahise kumenywa kumwe na twebwe mu by'ukuri nibyo tuba dusaba yuko akahise k'iki gihugu tukamenya kumwe kuko biratusiga mu mutwe mu bwenge kuza twumva buri gihe bamwe bavuga bati aba nibo bamaze abandi nabo nibo babanza naba ariko mu by'ukuri atantuze twebwe dufise ivyandiko byumvikanywe ko biduha ako kahise tumenya kumwe natwe rero mbere tugasanga ako kahise k'iki gihugu kagiye kadusubiza inyuma mbere ahubwo tukakadutuma ahubwo dusubira inyuma gusuma haba aho bavuga mu 72 cyangwa imbere yaho haba mu 93 haba no mu bibazo tugenda ducamo n'ubu bya politike abatuma tugwa mu mporero kuko nta mutwa n'umwe arigera ategura cyanke ngaje ku isonga ry'umugambwe cyanke ibyumviro kanaka ngategure ku cyane cyane ibintu bisubiza bifite umugambi mubi abandi rero twebwe mu byukuri turabibona mugabe izinjyane mu byukuri ikintu kidutangaza nuko ziguma zigaruka rero hari hakwiye kwigwa umuti urama wotuma igihugu cy'u Burundi mu byukuri gitekana bikwiye abantu bakicara bakumvikana ku bya politiki hanyuma bagaha umwanya inzira itomoye abanyagihugu bakaruhuka kwama nabo nyene bamana intekera ku
n'igihugu gifata inzira iterambere
imyaka gutya tacyo yimariye uko twebwe niko tubibona bamwe bamwe
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Pacific mwiwe neza Pacific muratwumva
ego ndabumva cyane
muri hehe
ndaha I Bujumbura ndaha mu mumanuko kw'igisagara cya Bujumbura
witwa ndayize na gikirundi
yo nitwa Pacific Habimana
turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu abatwavuga ko bakumirwa eka nibwizo shingiro rishasha n'iryakera eka n'amasezerano yarusha turi kumwe n'umushantahe Nengo twa tumikana n'umushantahe Vital Bambanze ariko I Nairobi ahari mu hoteli bafite umurongo umwe turacafite ikibazo cyo kugira ngo bashore kumuha umurongo ashore kuvugira kuri telefone duga ku ijambo ikibazo icyumvira
yego cyane mu bisanzwe giye kuraba ubwoko bw'abatwarabona yuko kabisa nko ngaha mu gihugu cyacu urabona yuko bukiri inyuma cyane uko ugiye kuraba wasanga nko mu misi yahera batunzwe no kubumba cyangwa guhiga ariko ugiye kuraba nk'ingene babayeho ubona yuko ari ibintu biteye agahinda ko kuzosanga sankono bahora babumba kubera ubiterambere ryaje abanyagihugu b'ubu ntibakizigura kuko basigara bateka mu bigezweho nk'amasafuriya cyangwa baza kuraba ugasanga baribana zaba nkohejuru kudusozi kwabonye naho nyine ugasanga nk'inzu babayemo ntizishemewe ugasanga wa mu buzu bwa nta kigenda bw'ibyatsi ariko rero ukaca umuntu yibaza cyangwa akabaza ati mbega ko twumva batwa bo bari bo bantu batangiye kuba ino mu Burundi kandi aribo kuko basanzwe bitwa ngo magasangwa butaka kandi ugiye kuraba kumva bavuga ngo nabona Barundi umuntu akibaza ati kuki babayeho mwubwo buzima kandi dusanzwe dufise incyabwenge mu Burundi dusanzwe dufise abarongozi kuki nabo batobateza imbere ngo babe nk'ubundi ubwoko akindi naco ugiye kuraba nko muri politike nta mwanya baha ukibaza ati none bo barabarundi nk'abandi cyangwa bo baba cyangwa umuntu yobashira mu ruhe rwego cyangwa yobashira mu buhe mu ruhe rugero ko dusanzwe tuzi yuko baba ari abarundi bo ngaha iwacu mu gukaca usanga ntaho bigamiye ntaho baharuka umuntu rero icyo nico kibazo umuntu yokwibaza kuko ugiye kubabirema aha mu Burundi babayeho nabi nico gituma rero umuntu yo saba nk'abarongozi yuko nabo bohabwa umwanya bagahabwa umwanya nk'abandi bagahaga kwiga nk'abandi bakajya muri politike nk'abandi bakagira uburenganzira bumwe bungana n'ubw'abarundi kandi ikindi nk'ikintu twabasabira bagahabwa amatongo nk'abandi kuko leta irafise amatongo barafise amatongo hariho amatongo usanga yegamiye leta bagahabwa amatongo bakarima nk'abandi bakava mu bwo buzima kuko ugiye kuraba akazoza kabatwa ntaho kari na bugihugu ngo umusanga iterambere riguma ryiyongera abantu batera indore ibikorwa n'abatwa bitakigurwa nuko namwe murakoze
cyane murakoze Pacific reka duhe ijambo umushyana n'engo Emmanuel agiye icavuze ku cimvira mushikiri ariko nagomba imbere yaho agico yishura mwavuze ikibazo cuko bahora babumba ariko kubumba hariho ubundi buryo bwaje ugasanga inkono batekesha ubatekesha amasafuriya nashaka ndamubaze mbega mu batwa ntibashobora kuja hamwe bakabona ko uyo mugabo ari bafise wataye igihe bagafata nk'ubundi mwuga gucura gukora ibintu ibindi ubundi buhinga ibyo bita kwiadapta mu
Kifaransa twama turiko turayica ijya nino haba ibyo bindi myuga yufasha abantu ze imiryango y'abatwa kubaho ariko turiko turaraba tuguma dusanga ibintu bibeshejeho mu rundi nyakuri ibintu twovuga byo bitomoye umuntu avuga ati jewe birashobora kumbesha ni nubwo burimyi n'ubworozi ubwo na rero kugeza ubu nk'uko mugenzanje abivuze n'ukuri ndanamushimiye kuko ate aduhaye n'ubundi ntererano idasanzwe kuko nawe arabona amagogwa imiryango y'abatwa irimo nayo ubundi ivyo vyi dufate by'ukubumba erega burya kuko haba niyo migambi yo kubumba kugira ngo tuteze imbere bisaba uburyo budasanzwe rero kugeza ivyo twaragerageje kurodera mu bagira neza bo dufata kugira ngo turabe uwo mwuga ko tuteze imbere duko tubicishije mu mashira hamwe yoshobora nkumbure gukora ibintu bitandukanye bijanye n'uwo mwuga haba ivya amasahani haba ibikombe ariko kugeza ubu bituraronka ubwo buryo bwo dufasha kugira ngo uwo mwuga tuteze imbere ariko turacabandanye n'ubu turacagirageza kurondera ingene tubikorera ko kubamenyesha mu byukuri yuko mu byukuri mugeze mu miryango y'abatwa mu gihugu icyo ari cyo cyose mu nta muri iki gihugu cyacu ukajya mu ntari yariyo yose ukagera mu miryango y'abatwa n'ukuri ufite amusozi ubona korora amusozi ariko umuntu akaguma yibaza ati none ninde azobafasha kugira ngo bave mu izo ngorane mu bisanzwe umuntu ushobora kudufasha kugira ngo tuve mu izo ngorane ni leta ifata politike itomoye yo kuvuga iti aba bantu aho bagasigariye inyuma y'intu zeya gusigara inyuma y'iterambere ry'igihugu reka dufate politike bafasha kugira ngo bashobore kubaho nk'abantu
mushinga nahe nengo Emmanuel tukiri kuri icyo kibazo nyene muriko muravuga leta
n'ukuvuga byonyine kuko nta yindi nzira dufite
muriko muravuga leta reka tubaha akanya ngaha ku radio mushikirize ubwo butumwa umutegetsi yaba umutetsi ajejwe ubushikiranganje bw'intwaro hagati cyanke umutetsi wose wese mwibaza ko yoba fasha muri cyo kibazo mu majambo make mutanga ubutumwa
mu majambo make haba ubwo bushikiranganje butandukanye byose n'ubwose n'ubwa yuko turakorana sinoja nkaho ngo mbese turavugana kandi hariho n'imigambi turiko turakorana ijanye n'uburimwe n'ubworozi kandi dufasha kudushyigikira kugira ngo twari cyo hinduka ariko icyo turiko turasaba gikomeye cyane nuko bodufasha kugira ngo abatwa baronswe amatungo icyo nicyo kintu tubona cyo dufasha cyo tuma nkumbure hariho ikintu gihinduka kiboneka n'amatungo hanyuma ikindi nacyo ni ikintu kijanye n'indero n'ubu leta yovuga iti aba bantu zeya aba batwa aba bana babo haba biga mu mashuri yisumbuye cyangwa y'intango dufashe ingingo ikurikira yuko aba bana bateza gukurikiranwa uwo dusanga mu myaka ikeye cyane abatwa bagize ku rundi rwego rusanzwe rero ikintu gikomeye n'amatongo n'inyigisho leta kandi noneho twama twabivuze kandi twama twavuga n'abategetsi batandukanye ariko icyo tubasaba ni uko mu by'ukuri bufata rero ingingo bagafata ingingo bati reka aba bantu tubakure mukajya bamyemo mu bukene bamyemo n'umwiheburo bamyemo hanyuma turabe ko boja ku murongo cyo kimwe n'abandi nicyo dusaba hanini ya mu majambo mato
muri ko murabandanya komereza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Thierry mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi nitwa Ishakiye
Ahishakiye murafite ikibazo murafite icyumviro
oya ahubwo ni intererano Frederic mbere mbanze shime kubera ko kenshi mu buzima bw'igihe dukunze kumva umutwa ashobora guterera ibyiyumviro nk'ibiyu ariko arashikiriza ariko Frederic jewe hari umuntu yavuze ati mugihe udashoboye kuguruka vuma wiruka n'ibya nk'abasi ko wiruka upfume utambuka ariko byase gose wavure mugabo upfume ugira uteye intambwe ugira ushitse rero iyo uravye abatwa mugenzanze hejeje kare yabivuze iravye abatwa uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi bafise ubuzima mu byukuri butigeze butera imbere uguma hahandi nabo birukanitse ikintu cy'inkono je wahonzi mwaro ndazi ko n'uwo munsi bakibumba inkono kandi byibabaje cyane nuko abo batwa nyene iyo ubutegetsi cyangwa abandi bantu bagiye hamwe ngo babagurire amabati cyangwa ibindi utangazwe n'ingene abo bantu mbere nayo mabati bashika hano bakanayikurira ko bakayagurisha byumvikana ko n'abantu bo nyene mu mitwe yabo bagifite ibyiyumviro bya kera ibyiyumviro byo kwama bigunze cyeti niko cyo dora population y'imarginalize ubona ko badashaka kubamwe n'abandi kuko abonzi b'imwaro biyunguruza ku mwanya kuyundi nize gituma jewe nagomba ngaruka ahantu hamwe Frederic muri politique niho mwashimikiye ngo ntibaserukiwe n'ibyukuri mu ufatiye kugiriza shingiro rihari abantuze mu gihe tuzi yuko kugiriza shingiro rigabura ibiki rifatiye ku moko urabona ko abatwa badaserukiye byo byo biragaragara ariko mu byukuri muri politique nta muntu batamika ibintu gucyo muri politiki umuntu we nyene araharanira inyungu ziwe akava hasi ariko abatwa hari ikintu kimwe cyababoshe mbere nibaza ko ari umugero ukomeye bagiye mu mugambwe bajaye kubera ko hari umutegetsi ari mu mugambwe yabahamagaye kugira ngo igihe bavuze bati turakeneye ko munganisha ubwoko umutwe umwe adaserukirwe n'imiburi yibuze kubera ko utoje kugira nawe uharane ushobore kugabangana ibiti cyo kimwe n'abandi biciye mu matora Ndituma navuga nti rero Frederic akamubere ntari uwo muntu. Babanze bo nyene baheri wabo umwanyarize gushira ibintu kuri leta. Jewe sindabishigikiye ibyo. Uravye bo nyene mu mitwe yabo aracyari ikintu cyo kuyumvira ivyimbiro bya kera. Ubona yuko menga badokama batamikwe ibintu. Nibave hasi bagwane bashobore kuvuga bati tugiye mu migambwe dufise inyungu tugiye guharanira. Amabo nyene bigwanire bashobore guharanira inyungu zawo batarinde gufatira yuko haza kuba ibintu bita makota. Murakoze cyane Frederic.
Murakoze Aishaki Thierry mushyana ingo ibibazo bihambaye cyane rwose bishikirijwe na Thierry Aishaki. Ikibazo cya mbere nuko kenshi niyo babahaye ibintu usanga babisambura eka no guharanira ikibanza cyabo mukaja imbere mukarongora abandi aho gukurikira abo bandi babaha ibintu bike bike muri politike duga kwijambo kuri ivyo vyimvira.
Yego ndamushimiye kuri ivyo vyimvira no kuntererano mu vyukuri nkuko abivuze hariho ivyo tuzi muri kahise kabatwa vyamye bituma ahubwo na bene wacu abantu n'abatutsi batubona kutariko ariko nagira ndamubwire yuko muntu ze mu nyigisho twamatiriko turatanga nihimiriza nuko tuvuga duti abatwa nibacugwevu bahindura ingendo tuje ku rugero cyo kimwe n'abandi barundi na cyane cyane twerekane ko natwe dushoboye icyo nicyo twamizako ariko haraho tumaze kubona ko bafise intambwe idasanzwe hari icyahindutse kinini ya cyane nabandi rero bagenda bakwega amaboko icyo babamba amaguru si aho rero sino bihakana ibyo bintu ntibiriho hariho abagiye muri kahise bonona ibyo babahaye ariko ubu mu migambi misasha tugenda dukora tubanza gufata umwanya bwa mbere wo kubanza kubumvisha gufata ko kanya yuko ibintu baza guhabwa bazo babaronkejwe ko bategerezwa kumva yuko ari kuneza yabo atari kuneza yubabibahaye ivyo nivyo dukora kugeza ubu kandi turamaze kubona ko araho bimaze guhinduka yaravuze ngo ndabita ishavu kuri leta ariko kuri leta nuko tuzi niwe muvyeyi wa bose niwe atunganiriza bose buryo butunganirije abana babiri ubundi kamwihoza burya biba bibabaje nico gituma igihe cyose tuba tuvuga duti na wundi afise ubushobozi bwo gukora ibishoboka atari leta twebwe nivyo turagerageza aho tugeza kuvugana na bene wacu hanyuma kubijanye na politike nawe yavuze kujya mu migango kugira ngo ntituze ntibaze tuguma turindira bijya bavuga ngo ni cooptation gushigwa mu gutyo gusa mu byukuri bya natwe ntimwibaze ngo biradushimisha yaho bavuga bati wewe tuzogukobuta hanyuma ubemo gutyo byonyine gusa ataka intu wakoze atanga uvu wakoresheje natwe urumva ntibitunezeye ariko nuko ariko biri sinzi uko amaze kubibona nabusome amategeko yose ahari bakubwira ati dufate imbwirizwa shingiro rishasha ariko gutogwa bavuga bati ni 60% n'abahutu 40% n'abatutsi umva naho si wa mugambwe nta hantu zoronka bakwemera yuko uza kuronka muri icyo kibanza cyabo kuko nta hariyo gusa benshi baguma bibaza bati abatwa mbega kubera iki bakinjira mu migambwe baguma babyibaza mu migambwe bariyo baruzuyeyo mu migambwe itandukanye ariko ikibazo kiba gihari nuko mwitegeko cyane cyane itegeko nyamukuru ntiribakingira niyo hagatika nijyo nyine ribakumira ngira ngo uwariwe wese narisome ambwira ati mbega abatwa nimba ari mu mugambwe ni hehe ari azovuga ati jewe nshobora kuzogenda mpagaze icyo kimwe n'umuhutu cyangwa n'umututsi nta na hamwe ngira ngo sinihenda nkumbure shobora kuba nihenze ariko twebwe tushigerageza gusoma ayo mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwirizwa cyangwa ayandi mategeko agenga igihugu cyacu tuguma dusanga ahantu aragahaze rero nkuko biri niko tubibona.
Tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent niriwe neza muri hehe ga Innocent murafite ikibazo murafite icyumviro
ego yako bapfuze ngo ije cyabatwa kumeza amwe amwe niba bakumeya barabafasha tukasaba yuko nabo nyene muri leta nite kubiza shingiro ko bashyiramo abatwa nabo bakaronka ikibazo kireba kubera hamwe hamwe mbona bakumeza mbona bashyira imbere amakuru uko bityo tujya tubona yuko abatwa yuko barashyira imbere yuko ikibazo kireba ishobora kuba bafasha abana n'abatishe bose bakiga yapfutse yuko kubatse bafasha yuko cyane cyane bahaje mbona yuko aho mbere rero yuko barabafasha bakaba byose n'amakaye abana bose bakiga ku buntu mugabo ishobora yuko zirahabwa ikibazo kibereye nk'iri kiza shingiro ho kuba bahawe ikibazo kibereye bakwiye nko kubashyira nko ku kibazo kibere n'abatwanye ne bakabantu bakasere kitunga mu gihe cyo cyaje kubera naho yene sinzi ko batinye ko cyangwa gikaze kugira naho bavane kandi sinzi ahubwo ni kubera abana bwo ni bizashigira bishasha cyacu naho yene abatwa bareke kubakubera kuko n'abantu nk'abantu
murakoze Innocent ico ni cyumviro kandi cashigikiwe n'umushana he nengo Emmanuel reka duhe n'ijambo kandi Daniel mwiriwe neza turaho witwa nde izina ry'ikirundi Icyo kibazo kiriko kirigwa ni cyatora inyishu tuzobabwira mu misi iri imbere murakoze cyane gose mushyanahe Daniel mushyanahe Nengo Emmanuel ivyimvuro vyashikirijwe na bashyanahe babiri Innocent na Daniel duga ku ijambo
umuvyimvuro bose bashikirije mu byukuri ni ikintu icumvikana mu byo bavuze kandi ni nk'intererano ku bibazo tonde dufise rero nuko kenshi turiko turavuga nk'ikibazo nk'ico nuko ubu benshi ariko baradutegera ko tubutaba ariko turahuguza kandi mugabo tukaba twizigira nkumbure yuko mu myaka uko bizogenda bihinduka bazogenda bategera hanyuma bakumva yuko natwe tukwiye guhabwa ikibanza cyo kimwe n'abandi nta benshi bijya nabivugako kiretse yuko n'ubu nguma mvuga nti abo bene wacu babahutu n'abatutsi bumve yuko ikumira abagoma batushyiramo ko bitatunezera kandi ndazi ko benshi nabo kandi n'ubu baratubwira bati mu by'ukuri ntibitunezera abasigaye rero cyasigaye yuko hafatwa politiki igafatwa na leta ikafata iyo politiki yovuga iti jewe ndakeneye kubona ko uyu mugwi wova iyo wamye ku rwego rwamye ko bakawuduza ku yindi ngazi haba ivyo kuvuga ngo kubajijura bakadufasha natwe kandi noneho barabikora nuvuga nti abajijwe intwaro ubu baratwumva kuko kenshi twirirwa mu iyo misozi kuvugana nabo baragerageza iyo tubabwiye bati bari abantu badufashe muri ibi n'ibi barabikora ariko mugurumva hasigaye yuko haba politike rero ivuga iti dukeneye kwaba bantu tubafasha bimwe bavuga mu ntuze ya ngumwihariko bakabona bati aba bantu mu by'ukuri ntidushobora kwemera mwa kino gihugu ko ari abantu baga umumengo na iterambere cyangwa ibya politike tuguma tubona bari inyuma dufatiye ku bandi barundi nk'abandi nta byinshi rero burya rero umuntu bivuga ko kiretse yuko tuba dusaba duti leta idutegere ibyumve yuko mu by'ukuri twe tutarira busema kandi nivyo bama abashikira mu miryango y'abatwa nivyo babona rero umwe wese ukihaye ikibazo akavuga ati none aba bantu dukora iki cyo tuma nkumbure ubuzima bwabo buhinduka na cyane cyane rimwe navuze nti hakenewe cyane cyane aho umuntu abashobora kuba ashobora gushinga akazu akabaho hanyuma tubakadufasha ku kintu kijyanye n'abana kugira ngo turabe yuko huboneka mu incabwenge dufasha kuduhangana n'abandi banyapolitike baba bari mu mugambwe umwe agashyikiriza icyiyumviro kiza gifasha umugambwe ni ukuvuga n'igihugu cyose umuntu agenda nk'imperekeza akurikira umunyamugambwe kanaka nkumbure
kuri icyo kibazo nyine kimperekeza
ibyo bisanzwe ariko kubera amwumvamwo mu by'ukuri ubutwari bwo kumufasha gufasha abarundi bose
kuri icyo kibazo nyine kimperekeza tugarutse ku kibazo cyashikirijwe na umushyanahe Thierry ahishakiye mbega abatwa ntibashaka kugira umugambwe kugira ngo hageze amatora babahe amajwi umugambwe cyangwa umutegetsi ashyira imbere ivyiyumviro n'imigambi iteza imbere abatwa icyo si kibazo
nkuko nabivuze burya turasoma amategeko turazi ingene ameze nta mategeko yemerewe ko ubwoko kanaka bushinga umugambwe ntibikunda mwa kino gihugu cyacu biranabujije ubwambereho ni nacyo gituma yuvuze
ariko abatwa barafise abagenzi mu bahutu barafise abagenzi mu batutsi barashobora kubashyiramo bakagira umugambwe
ibyo nibyo kandi birumvikana ariko burya hariho ikintu cyo kuraba mbega muri mu migambwe iharubu canke politike y'ubu ibihari makino guki wacu canke abanya politike batandukanye kugeza kuri nosaha mbega umuntu uvuga ati niwo mwanya ni woba uhari uwo kugira ngo nkumbure ikibazo cy'abatwa kice kigira inyishu mu gihe babashinze umugambwe kubwi wanje mbona yuko yoba hataragera kubwi wanje ntiharagera wumbure uzovyumvira cyangwa uzobona ko hageze azobikora ariko turiko turabona hanini ya yuko ikintu cihutirwa ko jewe mbanserukira ishira hamwe ridaharanira inyungu za politique arico gituma kugeza kwino saha mu kintu dushira imbere hanini ya nuko hotegeza kuba ikintu cyubafasha ubwambereho ku kwiteza imbere hanyuma bakiga guki byo byose bazobishikako bazo kuko mugo mu kintu cy'ambere nashaka kuvuga ko gushikiriza nuko bujya kugira ngo umuntu kanaka umwumvise cyumviro kijanye n'ibazo vya politique hanini ikintu cy'ubwo kukizanye mu kiragorana ariko rero ndigira neza yuko abatwa bazoshikana bwo kugo gwego gwaho bazotinda mu cyumviro abatanze cyangwa mu kintu akoze abandi bagihurumbira gusumba ariko kuno mwanya mu byukuri ko ndabibona sinibaza rero ko uwo bwa ngo ngiye gushinga iby'umugambwe ko byoza bi hari cyo byungura gusumba ahubwo birashobora kuza bizana ingorane kubatwa gusumba kuko Yehova bagiha iyindi siguro ati mwebwe mwashinze umugambwe naho uwo burimo abandi bantu bakavuga bati aha uko tubibona ntibitomoye rero mwizo ngorane rero tura rimwe na rimwe si ntacyo nobivuga ko ariko nazogera uzo kwiyumvira zobigira ibyo by'umugambwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Edmond mwiriwe neza Miriwe muri hega Edmo Muri hehe Ego turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'abatwa mu Burundi abatwa bavuga ko badahabwa ikibanza bari yakwiye nk'abandi barundi tugakwi jambo ikibazo icyimviro Ego
kandi n'icyo mbona kubwanje ya agateka ku muntu naho niba baba barenganije cyangwa utarenganije wowe ubwawe nk'umuntu wiyemera kandi wumva ko ushaka agateka kawe neza uri kwirondera kandi ukahagwanira mu gihe rero wowe ubayeho nk'uko ukabasindaye baduha urabona ibintu byo kwiga tukirenga kuko uko botera bajya ku ishuri niko benshi botera baca ubwenge bakabona yuko umuntu iyo yize arashobora kugira icyashyikeko atari kumwe umuntu abaho azi yuko umutwa ari uwo kujya kubumba inkono cyane kugira imbugita gucura muri icyo gihe bagumye rero bari basa n'abimegeze bibereye ukwabo bizogorana kugira umuntu azoje kubarondera ngo bashikire ku cyiyumviro cyabo kuko nibo bonyine ubwabo bashobora
murakoze Edmo mushyana nengo icyumviro cya Edmo avuga ko nyabuna abatwa bakwiye kugwanira gateka kawo
erega tukukagwanira nuko nyene Edmo kandi ndamushimiye kucyumvira duhaye mu by'ukuri kukagwanira gateka kacu nuko nyene tuba turiko turabishikiriza niko kukagwanira ku gateka kacu ntabwo dushobora kubicisha mu nzira abandi babicishijemo ngira ngo nivyo muzi kuko iki gihugu cy'iwacu nico tuzi abantuze abahutu bamwe bavuga bati abantuze bamwe baducura bufuni na buhoro abantuze ngabatuze hanyuma ngira ngo mwarabonye yuko mu kintu cyakoze ko cyane mwa kino gihugu nuko abahutu batinze bafata umuheto baragenda baragwana ngira ngo ibyo byose yaba umuhutu cyangwa umututsi nivyo twabonye twakoze tubona nivyo byabaye kandi bavuga bati twahabuje agateka kacu ariko dufashe umuheto ariko twebwe nkuko twebwe dusanze turaba ikibazo cya kino gihugu cy'iwacu nta bushobozi dufise kuja mu by'intuze ya mu by'intambara ntabwo dushobora ahubwo twebwe aha turiko turabishikiriza tukabwira bene bacu b'abarundi n'abahutu n'abatutsi ni ukugira ngo bumve yuko igihe cyose guharanira agateka bitazoza bica mu ntuze ya mu ntambara ahubwo bizoca mu mwumvikano hanyuma umurundi wese akaronka uburenganzira bwo kwitwa umurundi akaronka uburenganzira bwo kuba mu kintu kanaka mu rwego kanaka ico kimwe nabandi gutyo niwe tuzaba turiko turafasha igihugu gutera kije imbere naye handiho umuntu ari karabyumva kandi nabantu benshi akunze kwa bivuga bati mwebwe mwabatwamwe nimutafatana mu muheto ngo mugende murondere namagatika kanyu mugaharanire nimuzopfa muteye muci imbere ariko twa tubwa duti ivyo bintu ntibikunda turamaze kubona amagogo abizana kandi turi ninkehwa twebwe ariko turiko turashikiriza ikibazo cy'iwacu kugira ngo batwumve badutegere mu byukuri yuko hakenewe yuko akarenganyo kamye kaba mu gihugu kiwacu cyane cyane nk'abagiye bakabona bakakabona bakakabinjiramo hanyuma nabo bafashe abandi kumva mu byukuri ko atawuguma rengana kuko kurenganywa burya birababaza ntabwo rero nawe tubwira ngo nukwikumira si kwikumira burya ngo umukene yama atajambo rero burya yumaze kubona nk'imiryango yose ihari yugarijwe n'ubukene ntiyo ari ibintu bisanzwe naha rero tuvuga duti abarundi bene wacu n'abatwa barimwo bumve bategere yuko mu byo tuba turiko turavuga nukugira ngo turabe yuko abafata ingingo bodutegera kandi bakumva bakabona amagogo abatwa barimwo hanyuma bagafata ingingo zitomoye zotuma biyumvamwo uburundi cyo kimwe n'abandi kuko cyane cyane amategeko agiye arashigwaho akadukumira abandi akabaha agaciro burya mu by'ukuri nibaza yuko uwoba abibamwo burya ngo bavuga ngo imyenge y'inzimenywa nyeneyo ariko kandi ikindi nacu kandi mu kirundi baravuga bati inkoni yakubise mukeba urayirenza urugo mu by'ukuri bakwiye kubona yuko ibyagiye biba mu gihugu bakwiye kubona ko byocibwa hanyuma ntibize bisubire abarundi twese tukumva yuko turi abarundi iterambere twese tukarijamo kumwe politike tukarijamo tumwe dukingirwa n'amategeko cyo kimwe mugabo atari amategeko aha agaciro bamwe
tubihute inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Claude muri Beneza
Jean-Claude Rabumba ndi Bujumbura.
Uri Bujumbura izina ry'ikirundi ninde?
Jean-Claude Rabumba.
Akizimana murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Jewe nyarano nagomba gutanga. Nuko abatwa bwa mbere bwo bubanza bakiyumva ko ari abarundi. Bamaze kwiyumva ko ari abarundi, bakamenya yuko urupfunguruzo rw'iterambere ryaryo ryose rubaho n'intebe y'ishuri. Bakiga ibyo barondera byose bakabirondera barizi mugabo atari kurondera ngo ni ukugwaha ngaterekwa mu kibanza nka kirya nta kuntu umuntu badashobora kumushyira ahantu atagiye ku ntebe y'ishuri hanyuma rero turiko turaraba no mu mibereho ngaha aye mu gituranyi aho tuba tubana urabona yuko ari abantu bagomba kwikumira ntibagombe kubona neza ko ari abarundi nk'abandi jewe ndibaza yuko hamwe abatwa bufata ingendo bakabona bati urupfunguruzo rw'ibyo turondera byose n'intebe y'ishuri bagapfuma barekarama bavuga bati leta nirabe ko yofasha gusomesha imiryango y'abatwa gusumbya umutwa hagiye ku ishuri basi bakamukurikirana mugabo bakabona ko yashize n'ingufu kandi bagakunda ishuri cyo nibaza yuko abatwa bize bagaheza amashuri n'ujya kudepoza dosiye ahantu avuga ati genda umutwa narahegeje murazi ko turi inkehwa hanyuma kuguruka nibaza ko buronka ubuzi mu masosiyete atandukanye mu mashyirahamwe ya leta atandukanye umuzi bwa leta butandukanye umushikiranganji butandukanye bakindira inzego dosiye za leta zibaho ndetse nibaza ko no muri sosiyete sivile bonashyikirwa hanyuma bakeneye nk'amaposite politiki bakagenda ari abantu baciye ubwenge kuko kwaba wizera ngo koputasiyo ngo ndoshirwamo ucume ngo ni umuntu yamarindiriye kwama hetwe bamukurayo bamugaburira rero byo interano nubaterera niyo yuko bufata ko urupfunguruzo rwabo rwo kuva mu ibyo byikwiyumvira ngo barakumirwa nibafatikaye bakunda akayira akajya ku ishuri murakoze
murakoze mushenahe Jean-Claude Hakizimana ivyimviro bibiri kimwe isani cari cashikirijwe ariko ikintu gihambaye avuze nuko abatwabo banza kwiyumva ko ari abarundi ubwabo ikabakaja mu mashuri ico kibazo c'amashuri twari twakivuze ndiga kwijamba mushenahe nengo mu mwishura vyashikirijwe na Jean-Claude
ego n'ukuri kandi amushimiye bivuze nk'ukuri kujya bwa ngo n'ukuri nk'ukurima nivyo turabona ko urupfunguruzo rwa byose ari ku ntebe y'ishure nivyo twavuze yuko mu bintu tumaze kubona bikenewe cyambere nuko ateza kuronka haba hanyuma inyigisho kubana hanyuma kuri ivyo bibiri bya mbere nivyo buzima bw'umuntu tugeze mu bihe bya kino gihugu cyiwacu rero ukuri ivyo ashikirije mu byukuri nta byinshi no kongeramo kuko avuze nkuko natwebwe kwama turi ko turagishikiriza niho tubona umuzi wa byose kuko yaba iyo politike utize nta gishoboka nta kigenda ni hamwe nigeze kuvuga nti byiza warize ugende nimbuja mu mugambwe nimbuja mu muri societe civile nimbuja mu bandi mu mashyirahamwe atandukanye nimbuja muri societe kanaka uterera ibyumviro nk'umuntu wize baguha poste no kuvuga aho ushobora kugira icyo ukora ukagiterera nk'umuntu yize no kuvuga ko ubufise ufise uruhara cyo kimwe n'abandi rero umuzi wa byose ni ku ntebe y'ishure twese turavyemeranya nta numwe atavyemera kuko tugeze naho bavuga naho ubwo buburimyi cyangwa ubworozi ni kijambere nabyo rero nabyo byose bijana no kuba warize rero mu byukuri ndamukengurukiye kandi cyumviro cyiza ari nacyo gituma tukuma tuvuga duti bene wacu babahutu n'abatutsi bavyumve badufashe kujijura kuko burya no kwa gutosora ifuku ngo wamize amagati rero nuko natwe turabona ko hari hagahaze mu miryango y'abatwa cyo gituma tuvuga duti badufashe uwariwe wese adufashe ahimiriza abo batwa bige hanyuma n'ibindi bashowe kwa baronka babifate neza gutyo iterambere tugende cyo kimwe n'abandi n'ahandi ho ikijanye no kwiyumvamo karabarundi mu byukuri cyo tumaze kugikora ku mwanya munini ngira ngo uwofata umutwe wo mu mirongo mu bihumbi bibiri washaka mfatire hagufi n'uno munsi ufata ari wese n'aho bari mu bukene budasanzwe turabona yuko ari ikintu cyahindutse mu nyifato bigenda bihinduka rero turizigira neza yuko ni haba ako gacumu ku bimwe ko ari we wese ashobora kubona ko hari icaterera nk'uko amwe babikora turashaka kwizigira yuko mu myaka izoza mu by'ukuri umutwe azobabona yumva ko ari umurundi cyo kimwe n'abandi hanyuma dushobore kumva yuko natwebwe twisanzuye mu byo tuvuga mu byo dukora cyo kimwe n'abandi aho rero niho mbona yuko nk'uko abivuze twoguma cyane cyane ariho twashinze ijisho cyane cyane ku ndero ari nacyo gituma mu ntango navuze nti leta yo dufasha kuko nubwo nicyo mvuga kuko niyo tusaba byinshi hanyuma abo bana babatwa baba mu mashuri y'intango cyangwa yisumbuye bakaronka ikintu kibasununura kibafata mu mugongo bakareka kuguma bavamo kubera kubura ibikoresho by'ishure kubera amahera yo ku ishure babirukanira mu by'ukuri ndazi yuko mu myaka izoza tuzo uwari we tuzoshobora kuvuga ati burya hariho intambwe tugeze ko yo hataba bakanaka ntitwari kubishikako nubu ari cyo gituma nubu tuguma dutera kamo leta kugira ngo yongere ifate umugambi utomoye nk'uko abifashe bijya byo kubana kwiga ku buntu abana batwa si benshi ni bakeyi cyane haba abiga segonderi haba abiga muri primere ni si umurengera kubafasha turabona ko ari ikintu cyoroshye cyane hakenewe gusa yuko ari leta ifata icyo kibazo mu minwe n'ahandi ho twebwe nk'abwishyirahamwe ntacyo tudakora kugira ngo duhimirize abatwa bene wacu tubajijure bijukire ibikorwa by'iterambere bijukire ishure bijukire mbere washaka n'ibyo bya politike
icyo ni ikibazo cyo kwamiza ko nk'uko mubivuze mushyiranahe
nengo badufata mugongo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Rafiki mwiriwe neza
Mirwenez.
Muratwumva neza muri hehe?
Ego igitega hagati mu gihugu mu Burundi.
Ego murafite ikibazo banafite iki mu biro turiko tuvuga ku kibazo cy'abatwa mu Burundi?
Ego ikibazo cy'abatwa mu Burundi. Alo?
Duga ku ijambo turakumva.
Ego ikibazo cy'abatwa mu Burundi ni kibazo umuntu atofata minenegwe. Gusa usize ko abatwa bari mu bwoko butatu buri mu Burundi mugabo n'ubwoko buri nyuma cyane si ukuvuga ngo n'ubwoko bashira inyuma ahubwo n'ubwoko ugiye kuraba nabwo ne bwishira inyuma kuko uravye umutwa mu kibano aho umuntu aba ari naho muba muri mu rubanza dufate yaje ku rubanza usanga yicaye kwa wenyine ugasanga ari kumira ukuntu rero negeranse n'ubazo bamutumire imbere yuko basaba ko abantu bo bafasha ahubwo ayo mashyirahamwe yabo nabanze ategure inyigisho ku batwa ababwire ko abarundi nk'abandi batangure biyumve ko batekanye bari mu gihugu umuhutu n'umututsi n'umutwa bangana hama mu nyuma batoje gusaba ibyo ibyo byo kuja muri politique byo kugira yandi ma activity sino naho uwo mushiri imbere ni wawundi niyashika no mu nama shinga mateka atoguma vuga ngo jewe ngo sishobora ngo kwicarana n'umututsi ngo sishobora kwicarana n'umuhutu cyangwa ngo bajye bafite byiyumviro biri imbere gusumba izi wacu rero sinzi ko boba barabitegura hama murakoze kuduha ijambo
murakoze Rafiki reka tumubaze niba ibyo byarateguwe nduga ku ijambo mushikana n'inengo
yo tumaze ndabwiye yuko haheze imyaka 19 ari cyo gikorwa dukoreramo cyane cyane cyo kujijura abatwa nico navuze ni uwo rabo umutwe mu 2000 cyangwa imbere yaho yosanga yuko ubu hariho itandukaniro ridasanzwe n'ubu turiko turavugana ku radio ndiko turiko turaduka n'ubundi mu misozi kuko nuko nafatiriwe n'ubona twaye kwa muganga muvyeyi naye handi ho tuba twashitse n'ubundi mu misozi turiko turaduga mu manyi turatinda tuduga naha amasaha ageza ariko nuko icyo turiko turaja gukora ni ikihe ubu nawe kugira ngo abyumve neza turiko ejo bundi twaragize rusasuma rw'abatwa boba ba barima igitegwa cikawa hamwe n'abacipuza kugikora kukijako twararonse abarenga 10,000 urumva ko atari ikintu gisanzwe cyo tuma tuvuga duti hariho intambwe uwo nayo kandi turiko turagenda kugira ngo tubumvishe kugira ngo icyo gitegwa nk'abarisanzwe baragiteye bagifate neza hanyuma bashobore kuja ku murongo cyo kimwe n'abandi kugira ngo ikawa bayifate neza irashobora kubatunga ikabatungira umuryango ikabafasha no kwiga no kwigisha abo bana babo rero kwari kugira ngo ndamubwire ko iryo himiriza turirimwo kandi mu gikorwa ndiko ndadugamo nico n'ubundi tugira tujemwo mu ntara zitanduka zitandatu zirima ikawa Kirundo Muyinga Ngozi Kayanza Gitega na Karusi izo zose rero nicyo gikorwa dukorera mu cyuko amaturiko turahimiriza rero no muremesha kandi nkamubwira nti mu byukuri ntitwicaye turiko turabandanya icyo gikorwa turizigira rero bukebuke ko hazoba ihinduka politike nibyo nkuko yabivuze ntitwokama imbere tubona ibya politike ariko gituma dushira imbere ubu guhangana n'ikibazo kijyanye n'imibereho ya buri munsi kugira ngo ibyo bya politike bizoze byuzuriza imibereho yiwiwe kuko burya bimaze kuba ushobora kuronka icurya hanyuma ukaronka icukora mu nyuma umwana wa wakiga politike burya uratinduka yimenyera natwe bwe rero turashira imbere cyane cyane ikintu cy'inyigisho ari nacyo bituma tuguma tubaduti badufashe kugo rwego rwo kwigisha abatwa mu kuvuga ntuze ya education byo dufasha kugira ngo ibyo bibazo byose mu myaka iza bishobore gutorerwa umuti ariko turashima n'ubu ndagisubiremwo nuko mu byukuri ahantu uvuga ngo ridukorana neza n'abajije intwaro cyangwa leta nuko ibyo bibazo byose tumaze kuba tubivugana na leta kuko n'ubu turiko turabikorana na leta ubushikiranganji butandukanye kugira ngo turabe kwa bagi ntambwe no mu byo rero nariko
ndabona
habe iyindi ntambwe na cyane cyane gufata politike yindi kugira ngo uwo muryango uje ku rwego cyo kimwe n'abandi.
Ego me muriko murabandanya kumviza iradio Ijwi ry'America turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza.
Urakoze wanshutiwe.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe shutiwe urakoze cyane kandi mwarakanya.
Ego duga ku ijambo ukibazo cy'imviro turi kutuvuga ku kibazo cy'abatwa mu Burundi.
Ariko ngende ikibazo cyanjye rwose kibaye cyane mashinzi ariko mbasha kukibaza. Musa nagira ngo ishimire umuntu witwa Aisha Kefiri ibinavuze byiza cyane ariko aje makabaga nge nibajije nibaje ntariko se buriya bari abatwa bashinzwe umutwe wabo ujya kubavuganira ntavangura rya rigiye kuzamo akabaza umutwe wa Hutu abatutsi cyangwa se abatwa ntagarikira imbaza ahubwo ndabaza uriya mutumire akabazo ka kabiri namubaza namaze nsaba mutumire buriya itegeko nshinga ryanyu maze iminsi mwisubiyemo eske mubaze mufite nta kintu ryaba ryaratekerejeho ryaba ryarakemuye mujya kumuto kuritora nta hantu mwarabaga mvuga muti dukomye gato cyangwa itegeko nshinga ryaturenganira ahangaha bitabaye se ibyo ngibyo itegeko nshinga mwamwe ruteye mute niba ryaravanguye abahutu n'abatutsi n'abatwa kuki bataba abarundi bo gusa wenda bakagira amashaka 50 ariko y'abarundi havungiyemo abahutu n'abatutsi n'abatwa bitabaye ibyo tuba itegeko nshinga ryaba ryahinyanyuye ariko wa mugani wanyu Murakoze cyane washuti.
Murakoze Louis Michel reka duhinje jambo kandi abandi banywanye radio America Joseph muri beneza.
Muraho.
Muraho.
Ndi Joseph ni ngaha mu Kirundo muri commune Busoni.
Ikibazo mu kanya kihuta cyane gose yakanya karagi.
Yego je na bamashimire uwo mugenzi uwo mutumire kubera ibyumvira ariko ashikiriza gatome nta wari kari yumvira yuko nibwo bwa mbere tubonye umutwa ashobora gushikiriza ibyumviro nk'ibi. Aba ntabigira ko ntange impanuro na cyane cyane ngaha mu Burundi turazi yuko hari bamwe bakoresha abandi mu ngo za politiki zinaziriya babashobora kubahenda ngo bagende mu ntambara n'ibindi ngo niho bogarukira agateka kabo. Ahubwo nyabuna icyo mbona abatwa kuva na kera bamwe bikumira mu kabagenzi bacu barigarutse ko ibintu byo kwikumira nyabuna bakabandanya ibintu byo kwiga bakaraba bakabandanya bahiga ubumenyi ku bijyanye n'amatongo kweri benshi bari barayarose bakayarwe bamwe bagahirwa ukuna kuri n'uguhumiriza nyabuna abafise n'utwo bafise n'uyu munsi kuko n'uyu munsi turiko turavugana ariko bariko baragurisha bamwe bagahimiriza bakabagarukira ibyo baronse ntibabigurisha uko nyine cyane cyane rero icyo nagomba gusozera ko ibintu byo gukoreshwa muri politiki mu bunaziriya bamwe bashyigikira ngo ubwoko buriko burakinyizwa ngo ni buriya ntibazabikoreshwe n'ibyombo. Murakoze
Joseph impanuro mutanze mushanahe nengoragira icya zivuze ko yongire agira icyo avuze ko byashyikirijwe na Louis Michel avuga ikibazo cy'ivangura eka no kuba ushaka kumenya icyo abatwa bakoze ku byerekeye ibwirizwa shingiro rishasha reka duhe n'ijambo kandi Eric muri beneza. Eric muratwumva
ego
ikibazo mu kanya kihuta cyane rwose izina kirundi ninde
do ikire shaka kuvuga gatoyi nuko ari umugenzi twavuganye ya yari yandikije muri Skam yari yambwiye yuko mutwangwa arose iyo yaza kuyandikisha nubwo atari kuronka amanota cyangwa kuko bakoze ikibazo bakora no kwiruka nubwo atari kubitora yari kugenda yari guca yinjira mu ishuri mugabo yamugenzi yambwiye ko atari umuntu n'umwe yabonetse n'ingozi yumva rero umva ikibazo cy'uburongozi kuko baca bavuga ngo ntibadushizemwo ibiki umva nta muntu n'umwe baronse rumba n'umva navuga ko nabo nyine bakwiye kwisubira ko nyine kuko musanze umuntu wese niwe nakwiye nyine kuge gushyiramo ingufu kuko rindiye abandi ngo bagufashe umva bari kibazo kandi kiri nacyo nabonye ariko usanga nyine bisize sima bakagira komplekse sinzi ko nuvuga halo
duga ku ijambo ndakumva mukanya gato
akagira komplekse nk'uko mugenzi yarayivuze mba nuko bakwiye kugira kwisubira ko nyine bakagira kandi kiri nacyo ndibuka ko hari imfashanyo bigeze gutanga urya bahejeje baca bazigiye baca babikurisha ibyo bintu kandi urumva kiri nacyo simbona igituma adashaka kubana hamwe n'abandi kuko twese turi bamwe mbere njye mbona ko atari n'ubwoko na hasi kuba kenshi nambona kenshi ari ukwabo bakigira bajya hamwe n'abandi sinzi icyo kintu icyo biva kubera ko batuje hamwe ko njye mbona abandi bo tuba tubana kandi kiri nacyo mba nk'uko nyine bari bavuze umva benshi bamaze ngo ntibaduserukira ngo ntibadutora haba muri politiki haba mu muryango none bagutora gute kandi ntibisabwa utabikwije rero
icyo n'ikibazo mushyirahamwe Eric cyashyikirijwe n'abandi imbere ariko reka duhe akanya mushyirahamwe Nengo Emmanuel agire icavuze cyane cyane asozere avuga ku byashikirijwe na Louis Michel eka na Joseph bose bagarutse nko ku bibazo bimwe ari kuja mu ishuri ari kubanza kwiyemera nk'abarundi reka duhije mu mushya ntahe Nengo aca asozera musozere mutira kamo kandi n'abatwa eka n'abanyapolitiki bose mu Burundi duga kwijamba
yego hari cyo Louis Michel yavuze ariko icyo numumenyesha nuko bijya byo kujya hamwe mu ishyira hamwe kwabaye kugira ngo turabe yuko twoba kubumvisha kugira ngo bashobore kumva ko ari abarundi cyo kimwe n'abandi hanyuma nabo nyine baje kuharanira ibikorwa by'iterambere n'ibya politiki bumva ko ari cyo kimwe n'abandi barundi rero aho ntijyaba ari ivangura hanyuma kugijanye n'intuze n'ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro nibyo nkuko nabivuze mu mugwi twara bari batoye umuntu ariko mu bantu ze mu byumviro byagiye bishyikirizwa gikumirwa ry'abatwa ntacyo ntibyashoboye gufatirwa ko ngo hagire igihindutse nkumbure kumvu zitandukanye tutarashobora gutura kugeza kwino saha rero byumvikana yuko kugeza ubu bimwe navuga n'ubwa mbere nuko
ishobora
kuzohinduka
Emmanuel Nengo
abanyapolitike bukumva
ndabona kanya gasana kagiye nashaka ndagushimire cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ka twashimiye mushyanahe bambanze na Vital yagerageje ariko ntivyashobotse tukadushimiye n'abanywanyi bose badufiteye akamo bagashikiza ivyimbo vyabo hamwe n'ibibazo turabashimiye inshuti mwese muwandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije hejeje